Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kiru. Chuti banywanye mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi hamwe na bagenzi banje bose dukorana hano i Washington DC ayako yabateguriye kandi turayagezaho turi iwacu mungo mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Ikaze muri aya makuru ya radio yanyu ijwi rya Amerika mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3 no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Aho mu Burundi nyine polisi irashinja abayoboke b'ishyaka CNL kwibasira abo mu yandi mashyaka.
Abanywanyi bo mugambwe baragiriye nabi abanywanyi bo mu yindi migambwe baciyeho batera barengana banyuruje abantu bashika kuri indwi muri bo mbere hariho mbere n'umwe banakubise bashaka kumwica.
Pierre Nkurikiye ni umuvugizi wa polisi y'u Burundi. Mu Burundi kandi uyu munsi wari uwa gatatu wo kwiyamamaza. Muri Niger ingaruka za virusi ya corona kubana ni mukanya mugume ku maradio yanyu ndetse mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radio.com. aya makuru ndaho muyakurikira uko tuyabagezaho. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Muri Niger gukingira abana indwara y'imbasa byarahagaze none yongeye kwiyongera. Fidel Niyonga barabitubwira.
Iyo nkuru yatangajwe n'ishyirahamwe rijezwe amagara y'abantu ku isi OMS. Ishyirahamwe OMS rivuga ko abana babiri banduye umugera w'indwara y'ubukangwe yandukira cyane. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko umugera utera indwara y'ubukangwe uzobandanya gukwiragira kandi ko bishobora kumugaza abandi bana batari bake mu gihe igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu cyahagaze. Mu ntango zo kukwezi ishyirahamwe OMS n'andi mashyirahamwe bikorana byatangaje ko byategerejwe guhagarika ibikorwa byo gucandaga gushika ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko iyo ngingo izotuma abandi bana bamugara. Kurandurana n'imizi indwara y'ubukangwe bisaba ko ibice 90% by'abana bakingirwa. Mu karere ka Afurika uretse Niger ibindi bihugu 14 biriko bigerageza guhagarika ikiza cy'indwara y'ubukangwe. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu bari bategekanije kurandurana n'imizi indwara y'ubukangwe mu mwaka w'2020. Yamara icyo gihe cyarigijweyo inshuro zitari nke kubera kitashoboye kubahirizwa.
Hano muri Amerika ubucuruzi n'imirimo rusange imwe n'imwe byatangiye gufungura nanone buhoro buhoro muri za leta zimwe na zimwe byari byarahagaze kubera virusi ya corona. Jeffrey Mutagoma arakomeza atubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Abayobora zimwe muri za leta zigize Amerika bari mu rungabanga rwo guhitamo hagati yo kurengera ubukungu no kwigerezaho mu gikorwa gishobora gutuma ubuzima bwa benshi bujya mu kaga. Leta ya Georgia yabimburiye izindi muri uku kwigerezaho ifungura imiryango y'ubucuruzi, yategetse ko abantu bakomeza guhana intera mu gihe bakora imirimo basukura intoki bakanambara udupfukamunwa twabigenewe. Amazu afungurirwamo akorerwamo imyitozo ngororangingo nasukura imisatsi ni bumwe mu bucuruzi bwafunguwe. Aha abantu bakorera barahatera imiti yica udukoko kandi bakabanza gupimwa ubushyuhe no kuzuza impapuro zitanga amakuru mbere yo gutangira akazi. Uburenganzira bwo gufata icyemezo cyo gufungura Perezida Donald Trump yabuhariye abayobora za leta. Abo bari ku gitutu cy'ubusabe bwa rubanda rushaka gusubira ku kazi ngo babone ikibatunga. Ariko abaganga n'abashakashatsi baravuga ko kongera gufungura imiryango bishobora gutera akaga gakomeye kuko iki kiza noneho gishobora gufata abantu benshi kuruta uko byari bimeze mbere ndetse bikaba byagora cyane inzego z'ubuvuzi. Muri Amerika abarenga miliyoni imwe bamaze kwandura iyi ndwara mu gihe yahitanye abarenga 55,000.
Gutangira gushyira mu bikorwa ku mugaragaro amasezerano y'urujya n'uruza nta ntambamyi mu bucuruzi n'ubuhahirane ku mugabane wa Afurika byasubitswe kubera ikiza cya virusi ya corona. Fidel Niyonga barakurikirana iyi nkuru.
Ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ahambaye ntirizotangura ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka w'2020 nk'uko byari bitegekanijwe. Ivyo bivuye ku ngaruka z'ikiza cy'umugera wa corona. Wa Mkele Mene, umunyamabanga mukuru w'akarere k'uruja n'uruza atantambamye mu by'ubudandaji muri Afurika, avuga ko umuntu aravyo ko ibintu byifashe muri iki gihe amasezerano yerekeye ako karere adashobora gutangura gushyirwa mu bikorwa ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Mene ntiyatangaje ikindi gihe amasezerano y'uruja n'uruza atantambamye mu by'ubudandaji mu karere ka Afurika azotangura gushirirwako mu ngiro. akarere ayo masezerano yerekeye gagizwe n'ibihugu 55 vya muri Afrika karimo abantu umuri yari dini miliyoni amajana 3 niko karere kanini cyane ku isi kuruja n'uruza tantambamye mu by'ubudandaji kubishyira hamwe rijejwe ubudandaji ku isi OMC rishinzwe mu mwaka w'1994 Wamkele mene arishimiye ko amasezerano y'uruja n'uruza tantambamye mu by'ubudandaji mu karere ka Afrika azoruhira gushyirwa mu bikorwa avuga ko ukwiyemeza ku byerekeye amasezerano no kuyashira mu ngiro kw'abanyepolitike kuriho
Muri Korea y'Epfo inkongi y'umuriro yahitanye abantu benshi mu nzu ikirimo kubakwa mu mujyi wa Icheon abashinzwe kuzimya imiriro n'abatabazi barashakisha ababa barokotse Eugene Mukankusi tubwira uko bimeze
Iyo nkongi y'umuriro yahitanye abantu barenga 38 abandi barenga 10 bakomeretse ku munsi kwa gatatu nk'uko abayobozi bavuga Umuriro wadutse ubwo abakozi barimo kubaka inzu y'ububiko mu mujyi wa Incheon mu birometero 80 uvuye mu majyepfo ashyirwa rasarazuba bw'umurwa mukuru Seoul. Abayobozi bavuga ko umuriro wakwirakwiriye vuba igihe abakozi bakoraga mu gice cy'inzu cyo munsi y'ubutaka kandi ko amaperereza arimo gukorwa kugira ngo bamenye icyateje uwo muriro. Abantu 410 nibo boherejwe ahabereye iyo mpanuka barimo abazimya imiriro 335. Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in yasabye ministeri zose zibishinzwe gukora ibishoboka byose bijyanye n'ubutabazi bashyira hamwe ibikenewe byose nk'uko Kang Min-seok umuvugizi wa perezidansi ya Korea y'Epfo Blue House yabivuze ibiro ntaramakuru UNHAP byatangaje ko umuriro wazimye nyuma y'amasaha 5
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu, VOA Radio yacu mu ijambo rimwe ndetse no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mukanya na makuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi uyu wari umunsi wa gatatu wo kwiyamamariza amatora azatangira ku itariki ya 20 y'ukwezi gutaha kwa gatanu. Mugenzi wacu Desire Hatungimana yakurikiye uko abakandida biyamamaje.
Igikorwa cyo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu umukandida wa IPRON Agasto Sindimwo yagikoreye mu gisagara cya Bujumbura wasanzwe ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko igisagara cya Bujumbura aramutse atowe gitegerezwa kuba mu bya mbere muri Afrika kubura umunyagankuba navyo bigasezererwa
ubwa mbere no guhindura igisagara cya Bujumbura kikaba kimwe mu bisagara bya mbere muri Afrika n'ibindi bihugu aho naho bihera ku mabarabara bigasubira ku mazu kugira ngo igisagara cya Bujumbura gihindure ishusho uko twavutse yitwa gisiga uko tutagihinduye kuko naco twa twaramaze tuzokubaka amabarabara meza mbere twemeye ko tuzogira amabarabara ane amwe aca hejuru yayane tuzokwagura amabarabara mbere cyashusho y'igisagara cyiza twabona tugiye kugishira mu ngiro ni mwaduhunda amajwi ikindi nuko tuzogira uko dushoboye kose mu gisagara cya Bujumbura ntihazosubire kubura amatara n'amazi
wariko araserukira umugambwe w'adasigana IPRONA ari muri icyo gikorwa mu gihe bamwe mu bo basangiye umugambwe bagaragaje ku mugaragaro ko bagiye gushyigikira umukandida wa CNDD FDD undi yakoreye imyamamazo yiwe mu gisagara cya Bujumbura n'uwigenga Francis Rohero kubwiwe urwaruka rwo mu Burundi rukwiye kumenya ko ariko rutegerezwa guhindura ibintu yamenyesheje ko gutwagwa nabi bamaze mu myaka babishatse bishobora guhinduka
umurongozi atazi ko yumviringe ruzakuvugwa ati yumviringe ruzokwiga atazi kuzokenyera burute kugira ubikore uwo ntashobora ku murongozi w'iki gihugu ndasabye abakiri bato muri iki gihugu mubihakanye kandi mubibwire n'abandi bose batashoboye gusanga ntidushobora kubaho dutegera ko ngo wari wese yuzurongora ntibishoboka nimba mutabyiyumvamo murabandanye iyindi myaka amajoro n'amajoro no kwa gukomasha mwari muremereye nimba tuvishe turi kutarondera mwese ndabasabye umwe wese yigira inama kuko uno munsi agira ati ntibishoboka ntidushobora kubandanya uko byahora iteka ryacu iteka ryawe cyanje ibaze ikiba dusubire mu bibazo kandi iteka ryawe cyanje ndabasabye
Muri kira Burundi urunani ruserukiwe muri ayo matora na Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi bashira imbere kugwanya ruswa kuko ari isubiza inyuma igihugu
turashaka rwose yuko iyo ngesho ya ruswa ibi yo mu bakozi ba leta aha rero sinyiriwe ndavuga ibyo kwibarabara birakwiye kuvaho hariho ibihugu byitunganije ku buryo bene ibyo bintu bitabaho birashoboka rero muti wewe uri kuwuce uzobishobora kuca uzobishobora nye kuko burya nama nabivuze akarorero kari kava hejuru narabivuze ngiraga mbisubiremo izi ngendo za ruswa izi ngendo zo kunyonora izi ngendo zo kwiba ibigega bya leta ni angalia kule juu kuko iyo wamenyereye gutyo ushobora gutanga gaso.
Demisiyo ndayizeye ikindi abona gikwiye gukosorwa n'abajejwe umutekano be n'abacamanza bigenza nk'abanyepolitike kandi amategeko atabibarekurira ibyo byose amenyesha ko bitegerezwa guhinduka umwe wese akamenya icyo ajejwe.
Harakenewe rero yuko nibyerekeye abapolisi abasirikare nibatubungabungira amahoro n'umutekano wenda bivuge ndabisubire nibashaka batse bankubike hoshe umuntu afite inkoho iyashapuye iyagushapuriye acaza kuyikora hariya kubaho kandi ari wewe wayimuhaye ibyo twarabihaririye karahava iyarusha nicyo gituma twavuze tuti abantu bajezwe gutunganiriza abanyagihugu bari muri izo nzego kuvuga yuko nabo badafise umutima barawufise barafise aho bakunda nibahakunda ariko barike kubigendera mu banyagihugu namutaka kana kavuga ngo udatoye ngaha ndakubenda nico twasavye n'abajejwe ubutungane.
Mwamenya ko uno munsi kwa Sagaton w'umugambwe Senel yamamanije mu ntade nawo ukaba wakoranije abanywanyi babo bo mu ntara za Karusi Gitega na Mwaro ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya hagati mu gihugu. Desire Hatunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Muri iki gihe cyo kwiyamamariza amatora yo mu kwezi gutaha mu Burundi, polisi y'igihugu irashinja abanywanyi b'umugambwe CNL za araduye ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Mu itangazo ry'ipolisi y'Uburundi cyasohoye kuri uyu wa gatatu kivuga ko gishimishwa n'ingene ibikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu ayashinga amateka n'abajyanama b'amakomine kiko kiragenda ariko cyashyize ahabona zimwe mu nyifato kivuye
mu ntara ya Ngozi ahari umukuru w'umugambwe CNL hari bonekeje ibikorwa binyuranye n'amategeko ushikanganje buteye ivyatsi abanywanyi bo mugambwe baragiriye nabi abanywanyi bo mu yindi migambwe baciyeho batera barengana banyuruje abantu bashika kuri indwi muri bo mbere hariho mbere numwe banakubise bashaka kumwica ariko bajije umutekano baratinda baratabara byo n'ivyo bagomba kugirira n'uwundi wewe bafashe nk'igihe cy'isaha 8 n'iminota 30 bamufatira aho biti burengo nabo nyende bacamuzana inyuma ya kiya kibuga caberako ibikorwa byabo byo kwiyamamaza bagira mutangure kumugirira nk'ivyo byo wa mbere ipolisi kirahaba kiraheza kiratabara giye cy'isaha 12 z'umugoroba naho abanywa nyene baranyuruje abandi bashaka kuri batanu aho bita kwa hambari abajije umutekano bashobora gukurikirana nabo nyene barashobora kubagara hariho n'uwundi bakubise nawe nyene bagomba kumwica wewe yari n'uwo mu muri bo nyene nkigiye cy'isaha 9 kuri stade bamwagiriza yuko ngo iyo baye ariko arafata amafoto kindi ubushikanganje bugaya ni mwijambo yashikirizwe n'urongoro umugambwe nyene aho yahamagariye mu mvugo imeze nk'ifobetse yahamagariye abanywanyi biwe kugwana nabandi banywanyi.
Ayo majambo yo kugumura abanywanyi biwe rwasagirizwa yashikirije kuwa mbere yugurura imyamamazo mu ntara ya Ngozi basanzwe bavukamwo. Wena President Nkurunziza uwo munsi yagize ati
narumvise ibyavugiwe ibusiga mu ndwi iheze bavuga ngo abantu bazoja muri kampanye bagodotse babikura hehe umuma wese ni wamenye napanga akazi kiwe nta muntu agaburirwa n'umutware n'umwe muri mwebwe ngo mupangire inyana zoja muri kampanye natazojayo aho ndabivuze kubera iki aho barabivuze baca bashaka kubigira itegeko ejo babagomore mo zambonera kuri zibatangire ngo n'ivyo nimuje mu myamamazo yanyu banyakwa mujeje umutekano ejo mukumva imbonera kuri yitambitse imbere y'abandi babuza kuja mu bikorwa byo bya propaganda bagashira nako bagakubitana nimuze muvuge ngo babi n'abasenyeri ndavyemanga n'ibyashika hakagira umuntu atangira abantu ababuze uburenganzira bwabo nabo bakarondera kuburonka nimuze muvuge ngo n'abasenyeri babi.
Nkurikiye ahumuriza ko ibintu bitazogeraho.
Tukaba mu bushikangaje umutekano tubikeye ivyatsi kandi tubamenyesha yuko bitazoba. Kuko bajije umutekano bari ngaho kugira ngo bubahirize bose abantu bishire bongere bizane kandi biyamamaze mu mahoro n'umutekano. Ico twebwe tubwira abarundi bose harimo nabo banywanyi biwe yabwiye ivyo. Hagize umuntu wese abonye yuko hari ikintu giye kumutera ingorane, hari ikintu giye kumwononera ibikorwa arimo bya vyo vyo kwiyamamaza canke ibindi, abonye ko hari amateko ariko ararengwa aca yitura ababijejwe. Kuko inzego zibijejwe zirahari, abapolisi barahari, abasirikare barahari, ubutungane burahari.
Aba bakozi ba leta amakosa y'abanywanyi b'umugambwe wa mbere ufite abayoboke benshi kurusha iyindi mu itavugarumwe n'ubutegetsi bakomeje kuyabona no kuyiyamiriza umuntu afatiye ku vyerekanwa n'igipolisi.
No ku munsi w'ejo hariho inyifata imwe yagiye ribonekeza nayo nyene twotera ivyatsi ahani nko ku misozi ya Kiganga buko na Kinyinya, aho abanywanyi b'uwo mugambwe nyene CNR bakubise bagomba kwica abanyagihugu babiri uwitwa Nyandwi Erino uwitwa Ndayisenga Terence bari bayiviriye mu mirima ku bikorwa byabo bya misi yose batari no muri ivyo vyo kwiyamamaza. Ahandi ni ku misozi ya Mbasi na Bwitoyi muri komine ya Tangara ni mu ntara ya Ngozi, aho ejo nyene igihe c'isaha 9 abanywanyi bakeya b'umugambwe CNDD-FDD n'ab'umugambwe CNR bagwanye kuburyo hariho babo mu mugambwe CNR bashika kuri batatu n'umwe wo muri CNDD-FDD bakomeretse. Igipolisi cyaciye kihashika kirabanguranya kirafata n'abantu batanu harimo babiri bo muri CNR hamwe na batatu bo muri CNDD-FDD.
Umuvugizi w'igipolisi ariko yemeza ko hari n'ahandi mu duce tumwe tumwe ibikorwa by'umugambwe CNR vyahaswe kuburabuzwa n'abantu bataramenyekana mbere mu ntara ya Bujumbura, aho haba n'abakomeretswa bariko barataha ku munsi w'ejo. Turetse umugwiseni abakandida batandukanye batanze ubutumwa basaba abanywanyi babo kudasotora batavuga rumwe nabo mu gihe cy'amatora n'imyiyamamazo. Imyiyamamazo ikiba mu gihe mu bihugu bibanyi hakomeje kuvugwa indwara ya corona. Mu Burundi naho mu bitaro hasigaye 10 kuri 15 bamaze kuyandura muri ico gihugu, harimo umwe yahitanye. Ivyerekeye kutegerana no kudakorana ko mu mamitingi ntivyubahirizwa nkuko bibonekera ku mafoto akwiragizwa ku mbuga nkoranyambaga ijwi rya Amerika ryabonye. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda iperereza ryakozwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ku birego byari byatanzwe n'impunzi zavuye muri Libya zicumbikiwe mu nkambi ya Gashora ryagaragaje ko babeshye nta wabahohoteye. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Amakuru yo mu nkambi ya Gashora yagiye hanze nyuma y'ubutumwa bwashyizwe ku rubuga rwa Twitter n'umwe mu mpunzi zaturutse muri Libya witwa Anjegan. Uyu na undi mwirondoro we wari uzwi icyo gihe. Ubutumwa bwe yanditse agira ati impunzi zava muri Libya zicumbikiwe mu nkambi ya Gashora mu Rwanda zifite ububabare bushya bukomeye nyuma y'uko umupolisi yaka 16 ukomoka muri Eritrea. Ubu butumwa bwakomezaga buvuga ko tariki ya 13 z'ukwezi kwa kane ahagana saa 12 n'igice z'umugoroba abana bane bato bagarutse mu nkambi bavuye aho bari bagiye hanze y'inkambi bajyanwa ku nyubako ya polisi ibafunga amasaha ane kugeza umupolisi uhayobora agarutse yasinze. Uwanditse ubu butumwa akomeza avuga ko umupolisi yategetse umwe mu bana kuvanamo imyenda yanze gukuramo ikabutura y'imbere amukubita inkoni anavanamo imbunda arayimukangisha. Ishingiye ku iperereza ryakozwe na RIB, Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda isobanura ko iperereza ryerekanye ko raporo ya muganga yemeje ko nta hohoterwa uwo mwana yakorewe ku mubiri, ndetse ubuhamya bw'ababibonye bugaragaza ko nta hohoterwa rishingiye ku gitsina ryigeze ribaho. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda Olivier Kayumba ati impunzi zirabeshye.
Icyo twavanyemo amasomo nuko ishaka gukabya inkuru ntabwo ari no gukabya inkuru ahubwo no kubeshya, cyane cyane yuko banabeshyira n'inzego za polisi bihanganira mesaje twaranayibahaye na mbere. Ubungubu mesaje biratangwa kugira ngo icyo bifuza niba bashaka kuba gutwarwa hanze y'igihugu kandi uburenganzira bwabo ariko bitari ibyo gushakisha mu bundi buryo bwo kubeshya.
Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda ikomeza ivuga ko iperereza ryemeje ko impunzi eshanu zagize uruhare mu guhatira uyu mwana gutanga amakuru atari yo, ndetse baza no kuyatanga mu binyamakuru bagamije kwihutisha gahunda yo kubimburira ahandi. Umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri agasobanura ko nubwo RIB yamaze kubona abagize uruhare mu byabaye ntawe uzakurikiranwa muri bo.
Amakuru dufite muri RIB nuko batari gukurikirana. Kizakurikira mu gukomeza kubigisha kuko si ubwa mbere si n'ubwa nyuma dusanzwe tubikora, turabaganiriza tubumvisha ibyo bagomba kubahiriza nawo ugomba kubungabungwa niba hari umuntu uhohotewe ugomba kumufasha tugakurikirana umuhohoteye ariko niba ntawe nabyo ntakomeze kubibeshya beshya
ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa cyenda umwaka ushize nibwo amasezerano yo kwakira impunzi 500 yashyizweho umukono ku cyicaro cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Addis Abeba hagati ya guverinoma y'u Rwanda umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR iyi nkambi ya Gashora icumbikiye impunzi zavaga muri Libya zageze muri icyo gihugu zishaka kujya i Burayi ariko zibura uko ziri n'inyanja ya Mediterane umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'impunzi avuga ko kugeza ubu mu nkambi ya Gashora habarirwa impunzi zisaga 280 abasaga 20 bamaze kwakirwa n'ibihugu by'i Burayi asubita Kaboye ijwi rya Amerika Kigali.
Leta ya Uganda yabujije amakamyo ku mihanda imwe n'imwe mu rwego rwo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Ni inkuru ya mugenzi wacu Inyashius Bahizi, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda.
Abanyayuganda benshi basabaga ubutegetsi kuba bahagaritse imodoka z'ikamyo zituruka mu bihugu by'ibituranyi kwinjira mu gihugu, dore ko ubu abazitwara aribo basigaye basanganwa uburwayi bwa COVID-19, kubera ko mu gihe gisaga icyumweru ari nta munyagihugu n'umwe wari wasanganwa ubwo burwayi, bivuze ko abo bashoferi b'abanyamahanga aribo barimo kubuzana ubu ngubu. Ariko kuri Perezida Museveni, ngo guhagarika burundu izo modoka zitwara imizigo kwaba ari ukwica iby'ubutunzi bw'igihugu.
Stopping the cargo is suicidal. I say it is suicidal because if we stop now, how will our coffee go?
Ati guhagarika imodoka zikorera ibintu ni ngo kwiyahura, kuko ubu se tuzihagaritse ikawa yacu yagera gute mu isoko? Icyayi, pamba, amata, sima, ibiguri, isukari. Muzi neza ko muri Kenya bakoresha isukari yacu nyinshi cyane, kandi no muri Tanzania barayikeneye. Ibyo byose bikeneye imodoka nini. Ibyo byose bikeneye imodoka nini, kandi natwe hari byinshi dukura hanze, ubwo se twabibona dute?
How about our own things which we need?
Museveni wagezaga ijambo ry'inshuro ya 13 ku banyagihugu rifashe ku cyorezo cya corona, yavuze ko izo modoka zigiye gukomeza, ariko ko bitandukanye n'amabwiriza ya mbere ko zagenderamo abantu 3, kuri ubu yahinduyemo kugira ngo zije zigenderamo umushoferi wenyine, kandi ko akwiye guhagarara ahantu hateganyijwe n'ubutegetsi honyine, ko adakwiye gucumbika mu ihoteli cyangwa mu rugo rw'umuntu, ahubwo ko agomba kurara mu modoka ye aho azacungirwa umutekano. Aya mabwiriza akaze kuri abo bashoferi akaba ari mu rwego rwo kubakumira kugira ngo bativanga na Rwanda. Museveni kandi yongeyeho ko hari ingamba zigiye gufatwa n'abaminisitiri bashinzwe iby'amagara y'abantu ku rwego rwa Afurika y'Uburasirazuba zo gukemura icyo kibazo cy'abashoferi bamwe baba banduye corona.
I had a long discussion with His Excellency Kenyatta on the phone.
Ati nagize ikiganiro kirekire na Perezida Kenyatta wa Kenya hamwe na Paul Kagame w'u Rwanda na Pombe Magufuli wa Tanzania, nubwo we twaganiriye ibindi birebire. Ku kibazo cy'abatwara imodoka z'imizigo, Perezida Kenyatta na Perezida Kagame bemeye ko abaminisitiri bacu bashinzwe iby'amagara y'abantu bategura ingamba zihuriweho n'ibihugu byacu byose zo gukemura icyo kibazo. Abo bashoferi bashobora no gukorerwa ibipimo by'ubuzima kabiri mu kwezi kumwe, kuko iyo baje benshi ku munsi imodoka zinjira muri Uganda ziturutse muri Kenya zigera ku 3,000. Nubwo haba hari 10,000 by'abashoferi muri Afurika y'Uburasirazuba, birashoboka ko bose bapimwa kabiri buri kwezi. Kucyo kuba hakoreshwa ubundi buryo bwo gutwara imizigo bitari izo modoka, Perezida Museveni yavuze ko ingendo za gari ya moshi, iz'ubwato bunini ndetse n'iz'indege zitwara imizigo bitaratera imbere neza mu karere kose, bityo akaba izo modoka zigikenewe.
There are parts of Africa where there's no labor now. Within Kenya, within Uganda, within Tanzania.
Ati hari bice bya Afurika aho bataragira inzira za gari ya moshi. Muri Kenya, Uganda na Tanzania izo nzira zirimo, naho zononekaye kuzisana byakoroha. Ariko nko muri Kongo ntaziriyo, kandi n'abantu bacu bakoresha imihanda yacu n'izo modoka. Ntabwo twabateragirana rero kugira ngo bapfe, kandi natwe turabakeneye cyane kuko bagura ibintu biva mu nganda zacu. Na gari ya moshi ije muri Sudani y'Epfo ndetse no mu Rwanda, bivuze ko nubwo ubwo bundi buryo bwaba buhari, kuri ubu ntacyo twakora ngo gitere imbere hatari izo modoka nini zo gutwara imizigo. Kuva mu kwezi gushize icyorezo cya corona cyagaragariye mu gihugu, hamaze kubonekamo abantu 79 banduye iyo ndwara, kuri abo 52 akaba bamaze gukira no gusezererwa amavuriro atandukanye. kuri 27 bakiri mu mavuriro. Umubare munini ni w'abanyamahanga ari abo bashoferi batwara amakamyo. Museveni yavuze ko mbere y'itariki 5 z'ukwezi gutaha, aho gahunda yaguma mu rugo yagombaga kugarukira, azongera gutanga ijambo atangaza ingamba nsha zijanye no kurekura abantu bagatangira kuva mu mago yabo bakaja ku kazi. Ariko ibi bizashingira ku bushakashatsi burimo gukorwa ubu ngubu na Minisiteri ishinzwe iby'amagara y'abantu kumenya uko iby'icyo cyorezo byifashe mu gihugu cyose. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iratabariza abana bakiri bato hakiri kare, yemeza ko bashobora kwandura virusi ya corona ku bwinshi, nubwo kugeza ubu iyi ndwara ifata cyane cyane abantu bakuze. Ni inkuru ya Henry Ridwell uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza, turayigezweho na Venuste Nshimiyimana nawe uri muri ibi biro.
Mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa, aho icyorezo cya virusi ya corona cyatangiriye, amashuri aritegura gufungura. Abana bagera kuri miliyari 1.5 ku isi yose ntibakibasha kujya ku ishuri. Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Human Rights Watch uravuga ko ingaruka ku bana zitabarika. Joe Becker ni umukozi wa Human Rights Watch.
More and more children are going to be left without parents.
Abana benshi bazaba imfubyi, kandi twabibonye igihe cya Ebola na Sida muri Afurika yo mu majyepfo y'ubutayu bwa Sahara, ko iyo abana babaye imfubyi ariho bibasirwa n'abajyana mu busambanyi, mu buretwa n'ibindi nk'ibyo.
Icyegeranyo giheruka gushyirwa ahagaragara n'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo cyerekana ko abantu bagera kuri 200,000,000 bashobora kuzabura akazi kubera iki cyorezo. Twongere twumve Joe Becker, n'umukozi wa Human Rights Watch, aragaruka ku ngaruka iki cyorezo kizagira ku bana.
As parents lose their employment,
uko ababyeyi bazabura akazi cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, ibwo abana benshi bazishora mu mirimo y'uburetwa kugira ngo bacungure ababyeyi. Ni nako kandi abana b'abakobwa bazihutira kurongorwa bakiri bato kugira ngo bave mu rugo hakiri kare, bityo borohereza ababyeyi.
Muri iki gihe hirya no hino ku isi hubahirizwa gahunda ya guma mu rugo, abana bari basanzwe batunzwe no gusabiriza i Dakar muri Senegal bari mu gihirahiro. Umwe muri bo witwa Bambasek aratabaza.
Mbere y'icyorezo cya virusi ya corona, abantu baduhaga ifungura, ariko kuva indwara yaduka abantu batinya kutwegera kubera kwirinda, ntibakitwitaho.
Mu bihugu bikize, abana bakomoka mu miryango ikennye ntibagishobora no kurya saa sita. Urugero ni ishuri riri mu mujyi wa New York ryatangiye kugaburira abarituriye bose bashonje. Raylene Riviera ni umunyeshuri muri New York High School.
It's a bit tough right now.
Ibintu birakomeye kubera ko nta kazi gatuma tubona ifunguro, nta kundi turya ibyo duhawe.
Hari kandi amakuru avuga ko abana badahabwa inkingo uko byari biteganyijwe, kubera ko ibigo by'ubuvuzi biha umwanya wa mbere abarwaye virusi ya corona. Umuryango Human Rights Watch urasaba za leta gushyira abana muri gahunda ziteganya yo kurwanya virusi ya corona, zikibanda cyane ku burezi bakomeza guhabwa kandi zigatera inkunga abaturage batishoboye. Venuste Nshimiye Imana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Venuste Nshimiyimana, urakoze. Ni kuri iyi nkuru yawe dushorejeho aya makuru. Nshuti zacu banywanye b'Ijwi rya Amerika, ndabashimiye cyane ko mwayakurikiye. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.